Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Ni imashini ishobora gusuzuma buri gice cyose cy'umubiri ikagisuzuma neza ikaguha ibintu byerekana neza aho uburwayi niba uburwayi buhari niba nta buhari ndetse niba bunahari aho buvuye bukagera.
Uwo ni muganga Emmanuel Rudakemwa, impuguke mu byerekeye gusuzuma hakoreshejwe ibyuma kabuhariwe mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal Kigali mu Rwanda, asobanura ukuntu imashini nshya ibitaro biherutse kubona ikora. Leta y'u Rwanda yatangarije urukiko rw'Afurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu kwitazitaba mu rubanza ruyihuza na Madame Victoire Ingabire utavuga rumwe nayo. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afurika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko inyuma y'amezi atatu hatewe ko igikumu ku masezerano ya politiki muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, gushika ubu ayo masezerano agifise intambamyi zo gushyirwa mu ngiro. Ibyo byatangajwe n'umuyobozi wa ONU muri Congo, Maman Sidiku, aho avuga ko ibyo biganiro bidaheze neza muri Congo hazokwama intureka. Mu cegeranyo kidasobanutse neza cy'umunyamabanga mukuru wa ONU bivugwa ko intureka zadutse no mu turere twari dusanzwe mu mutekano. Izo ntureka zivugwa zabaye hagati y'abanyagihugu mu ntara za Kasai na Lomami, aho abantu bitwaje ibigwanisho batanye mu mitwe n'igisirikare, abantu bashika ku 200 bakasiga ubuzima. Mu ntara ya Kasai havugwa kandi ibinogo binini byahambwemwo abantu. Mu ndwi iheze abahinga babiri hamwe n'abo bakorana bane baranyurujwe gushika ubu akaba atacizere cyo kubatora ari bazima. Kubera izo ntureka, umuyobozi wa ONU yasabye ko harungikwa imigwi y'abasirikare mu turere twa Lubumbashi na Kananga. Akavuga ko utwo turere dushobora kubangamirwa kurusha utundi mu gihe cy'amatora. Imodoka itezwemo ikibombe yaturitse ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho kuri uyu wa kabiri. Icyo gitero cyabereye hafi y'ikirindiro cy'abajejwe umutekano kiri hafi y'inyubako y'umukuru w'igihugu, cyahitanye abantu batanu n'abandi 11 bakomeretse. Batatu muri bo cyahitanye barabasirikare nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa leta muri ako karere. Umugwi w'abagwanyi ba Kiisilamu Al-Shabab watangaje ko ari wakoze ico gitero. Uwo mugwi usanzwe ukorana n'umuhari Al-Qaida uramaze gukora ibitero by'abiyahuzi bitari bike i Mogadisho, ibitero ganisha akenshi ku nyubakwa z'uburaro n'uburiro aha bahakoraniye abategetsi ba leta. Ico gitero kibaye ica mbere kuva president Mohamed Abdullahi Mohamed atanguye amabanga yo kurongora igihugu. Abanywanyi b'uwo muhari bakaba baratangaje ko batamwemera, bagasaba kandi abanyagihugu kutamushyigikira. Umuhari y'Ashababu bandanya kubangamira umutekano muri Somalia, ni mu gihe abasirikare ba Somalia bafashijwe n'inteko z'ubumwe bwa Afrika badahengeshanya gukora ibitero byo gutuza uwo mugwi. Uwahora ari cyegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU mu gisata cy'umutekano Hervé Latsou yatangaje ko kuri uyu wa kabiri ko umugwi wa mbere w'inteko mvamakungu ugiye gushika muri Sudani yumanuka mu minsi iri imbere. Latsou asanzwe ari Juba muri kino gihe avuga ko leta ya president Salva Kiir itegerezwa kubanza guhagarika intambara kugira ibiganiro bishoboke. Ibyo Latsou yabitangarije ku mugwa mukuru wa Sudani yumanuko ari kumwe n'uzo musubirira muri ayo mabanga Jean-Pierre Lacroix. Ugo rugendo rukaba kandi rwari rugamije kubahuza na president Salva Kiir n'abandi bategetsi baho muri Sudani y'Ubumanuko. Latsou amenyesha ko Sudani y'Ubumanuko yugarijwe n'ibibazo bitandukanye hamwe n'ivy'umutekano kandi ko umuti wavyo uri muri politike. Mwamenya ko ibiganiro byari byatangajwe na president Salva Kiir ko bizotangura mu ntango z'uku kwezi bitaratangura. Gushika ubu leta ikaba itaratangaza itariki bizoberako. Kumugawane uburayi mu Faransa umushikiranganje w'intwaro yo hagati Bruno Leroux yatanze imihokuru uyu wa kabiri bivuye ko kubirego bivuga ko yahaye ubuzi abakobwa biwe mu bibanza bitari bike mu nama nshinga mateka bakaba batashoboye no kurangura iyo mirimo ibiro by'umukuru w'igihugu byaciye vyihutira kumusubiriza n'uwitwa Matthias Felk abo bigeme boba batanguye kuronswa amasezerano ya mbere y'akazi bakiri mu mashure yisumbuye bakaba barabandanije kumukorera n'igihe bari muri kaminuza yamara bivugwa ko batakoze akazi bari ko barahemberwa Leroux aremeza ko yabahaye akazi mu ntumbero yo gufasha mu nama nshinga mateka kandi ko baba bari mu gihe cy'akaruhuko yamara avuga ko atakintu cigitemewe n'amategeko yakoze ni mu gihe amategeko mu gihugu cy'u Faransa avuga ko umushinga mateka ashobora guha akazi abanywanyi b'umuryango wiwe mu gihe bashoboye kurangura imirimo basabwa ibyo umucamanza ibiro by'umucamanza ajejwe ikigega cyo mu Faransa byatangaje ko biza byatanguye amatohoza hari imbere yuko Bruno Leroux atanga imihoho mwamenya ko ibirego nk'ivyo kandi biri kuri umwe mu kandida mu matora y'igihugu François Fillon aho aregwa kuba yarahaye akazi umutambukanyi wiwe akamuronsa n'impembo atakoze ivyatumye abatari bake mu banywanyi biwe bamuva inyuma Impari ni nyinshi kubijanye nuko Rex Tillerson umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ashobora gusiba inama y'ishirahamwe OTAN itekanije kuba mu kwezi kuza kwa kane I Bruxelles mu Bubiligi bivugwa ko Tillerson ashobora kutaja muri iyo nama yamara ko atekanya gukora urugendo mu gihugu cy'u Burusiya mu mpera z'uku kwezi kwa kane
urakoze Rosine cyuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi murumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu Leta y'u Rwanda yatangaje urukiko rwa Afrika rushinzwe uburenganzira bwa muntu kwitazitaba mu rubanza ruyihuza n'utavuga rumwe nayo Madame Victoire Ingabire urwo rubanza rutegarijwe kuburanishwa guhera kuri uyu wa gatatu yarusha muri Tanzania ku cyicaro cy'urwo rukiko urwo rukiko rwemeje ko rwakiriye icyo cyemezo cy'u Rwanda ariko rumenyesha ko bitazabuza ko urubanza rukomeza kugeza rusomwe inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru urarusha
ibiro byandikiye by'imanza Gref muri Centre Africa ijerogate kakazina muntu bivuga kwa Yesu kwezi vyakiriye ugwandiko gwa leta y'Uganda no gwandiko ruvuga ko ico gihugu chance kwitaba urubanza gwa Madame Victoire Ingabire ubwo nabwo rutekanije kuburanishwa kuri uyu wa gatatu yarusha muri Tanzania ku cicaro cyo Centre leta y'Uganda yavuze ko impamvu nyamukuru ari uko byagaragaye ko hari abantu bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe batutsi muri 1994 canke abahunze ubutungane bitwaza amasezerano ashira iyo sentare bagahabwa ijambo ibananye uvuga ko abo bantu baheza bagasaba ku burenganzira bwabo bwo kingigwa kandi muri ayo masezerano hatarimo guha ijambo canke kwakira ikirego cy'uwamaze kwagirwa n'ibyaha nk'ivyo vya genocide Senare ya Afrika ijerogate kakazina muntu yabwijwe rya Amerika kwivyo birego vy'u Rwanda ataho bifatiye yamenyeshe ko atakibuza kurubanza kwa Victoire Ingabire ruburanishwa kuri uyu wa gatatu iyo senare vuga ko izo kwakira ababuranira uruhande rumwe mu gihe hogera ko ubwo rubanza rusomwa hataraboneka abaserukira leta y'u Rwanda ngo bisigure iyo senare imenyesha ko n'ingingo ya nyuma izoheza igasomwa Urubanza kwa Victoire Ingabire ruhuriranye nuko itariki me ku kwezi kwa gatatu nyene ari wahera umwaka u Rwanda rumenyeje ko rusenyuye amasezerano rwari wasenye mu mwaka w'2013 ayo nayo nayemerera abantu ku giti cabo canke amashirahamwe yigenga kwitura Centre Africa ije rwagateka kazina muntu Ibiro vyandikiro gimanza vyabwiye ijwi rya Amerika ko hakurikijwe amategeko agenga iyo sentare ko vyotari kimwe ku kwezi kwa gatatu u Rwanda rutakiri mu bihugu byemerera abanyagihugu bayo kugitura ku giti cabo mu mpera z'umwaka uheze ijwi rya Amerika ryabajije gutwara iyo sentare ikizoca gikurikira ubu n'umucamanza aturuka mu gihugu ca Cote d'Ivoire Sylvain Auré atwara iyo sentare
le Rwanda a fait cette déclaration
Ahagira tugwanda gwatuye umukono ku masezerano ariko kagwarisubiye ko rurasinyura ati cambere twakoze twaravyakiriye hama turiko turaba inkurikizi kuko hari manza zari zarashingishijwe n'abantu ku giti cyabo canga amashami yigenga ati yo ngingo ntikora kuri izo manza ati naho Rwanda rwasinyuye abanyagihugu n'amashami yigenga baracafise uburenganzira bwo guca muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nayo ikatwitura nkuko biri ku bindi bihugu nka Libya canke Kenya ati hari manza zirahaza ivyo bihugu
Kenya par exemple parce que c'est la commission qui nous a saisi.
Madame Victoire Ingabire ubamaze imyaka 7 afungiwe mu Rwanda yafashwe atabwa muri yombi atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka 17 yaramaze hanze akurikiranwa n'ubutungane ku byaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha n'ivyimviro by'ihonyabwoko ico bita inginga bitekerezo ya genocide yaciriwe gufungwa imyaka 15 mu birego ya SNR yubahiriza agateka kazina muntu avuga ku Rwanda rwahonyanza amasezerano akingira agateka kazina muntu rwataye ko umukono agasaba ku SNR iyo mutunganiriza uretse ubwo hari n'izindi manza zitano u Rwanda ruregwamo zari zaramaze gushingishwa imbere y'uko leta itangaza ko yikuye muri SNR mu mwaka uheze Murizo harimo ngo akayumba nyamwasa ari kumwe n'abandi ndwi bahonze gihugu bitwariye leta y'u Rwanda mu kwezi kw'indwi umwaka w'2015 ico gihe basaba yo senare ko yohagarika umugambi wa leta y'u Rwanda wo gusubiramwo ibwirizwa shingiro ibiro vyandikiye imanza bivuga ko muri zo manza zose u Rwanda rwamaze kuvuga ko rutazokwitaba aho niho utwari yo sentare afatira mu kuvuga ko kenshi ibihugu bidashira mu ngiro ingengo z'iyo sentare
que les décisions de la cour sont obligatoires et exécutoires
Atamategeka avuga ko ingingo z'isentare zibwirizwa gushikwa mu ngiro zose ubwo nyene ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze mu bacamanza 11 bagize iyo sentare harimo umunyarwanda kazi umwe madame Mukamuriza Marie Thérèse ku bw'utwari yo sentare nibisanzwe
en fait pour être élu à la cour
Agira te kugira sentare yakire umucamanza nuko igihugu ciwe kiba cemera iyi sentare nubwo kitoba cemera abanyagihugu bacu kugitura Kushika ubu hasigaye ibihugu 7 muri Afrika yose byemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ku giti cabo Cyeclavine Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Tuve arusha muri Tanzania tunyarukire mu Burundi abanyagihugu bo ku mutumba wa Gasenyi komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura Ahazuba kwa ingoro ya perezida baherutse guhabwa itegeko ko nyuma y'ukwezi batazaba bakemerewe kuhaba. Abo banyagihugu basaba leta kubanza kubishyura no kubaha umwanya uhagije wo kwimuka. Inkuru ya mugenzi wacu Eroje Wirika neza uri Bujumbura.
Kugeza ubu dusigaranye iminsi 10 gusa. Urumva ubu nyene baduhaye iminsi 10 yo guca tuhava tukaja mu ibarabara. Numva na leta ndibaza kwitovya ubahoka kuko n'umuvyeyi wacu.
Umukenyezi n'umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Gasenyi muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu we n'abagenzi bahehutse kubwirwa ku nyuma y'itariki ya 31 y'uko kwezi kwa gatatu batazaba bacemerewe kuba kuri uwo mutumba umupfasoni w'abana babiri umwe w'imyaka 10 n'undi w'imyaka 3 abaye muri ico kibanza we n'umunega wiwe baguze mu mwaka w'2007 yabwijwe rya Amerika ko imbere n'inyuma takinda afise kiretse iryo tongo
aho mfise jewe haramara 5 n'igice hakaba harimwo inzu principale twariko turubaka hamwe na annex ntoyi n'igikoni n'utundi tuntu duke yituhororeye hakabamwo n'ibiti n'imyembe n'ibigazi n'utundi tuntu sanga mu rugo rero turiko turaraba iyo minsi 10 umuntu yoshobora kuba yabomoye inzu amabati ibiti hoho twobibomora tukabishira hehe ivyo vyose nibibazo twese twiyumvira bikadusiga
iwawe uharaze kuvuga uti nagaciro dufate nkiwawe ivyo bintu fise bifite agaciro kangana gute
yo ha ndavye ngene ibintu vyazimvye muri kino gihe ivyuma isima ibiti imbaho nibindi je ngira ngo ni miliyoni 100 numva ari nkeye
Muvyo mukenyeza saba leta harimo guhabwa umuzebo kirungana n'agaciro k'ibintu byiwe byose hafatiwe kukuntu ibintu n'amatongo bigurwa ubu
twari twifuza ariko leta umuvyeyi w'abarundi bose yo dutunganirize kaduha umuzibukiro kuko ntidushobora kugwanya umugambi wa leta kandi nta n'ivyo twoshobora iduha umuzibukiro uhuye n'agaciro parcela n'amazo twubatse bigeze ko ubu muri umwaka ko yahagomwe yifuza kwakorera imigambi ikiduha umwanya wo kwitegura kandi yongera itwereke aho tukusha kubaka kuko abambere yahaye umuzibukiro barabahaye amafaranga kwiranye n'ico gihe barasubira barabaha amaparcelle bongera barabaha n'ikiringo cyo kwitegura kugira ngo baje kubaka muri ayo maparcelle mashaje
umujyanganje w'ibidukigije n'amatongo aherutse kwandika ikete asaba inzego zitandukanye harimo n'igipolisi gufasha gusohora abantu ba mu buringanire bw'amahegitari 40 yahariko hubaka ikinimba c'umukuru w'igihugu Sesenda yizeye yanasavye abantu ba mu yandi mahegitari 160 akikuje ico kirimba guhagarika kubaka no kurima bakiyumvira kuhimuka vuba bwangu ariko aberekewe n'izi ngingo bemeza ko bazumva ku matwi
ntabo besha yuko twigeze twimenyeshwa muri kinegeheno bivuga ko ari nk'igihuha kuko abene igihugu nta muntu w'umutware yigeze adusanga muhira ngo abitumenyeshe gusa tuvyumva bivugwa yuko biriko birazunguruka ku buhinga bwa none abafise ama WhatsApp nibo bafise ubwo rwandiko bwo mushikira nganje mugahugira ni isaha nta muntu numwe yabo mutware wa hasi camye hejuru yo barashikira bene gihugu kugira atumenyeshe ibijanye n'iryo kete
nta numuzibukiro baraduha ntituzi nuwo bazoduha ngo ngana gute kuko nitwahawe umwanya wo kuyagana leta ngo tuyishikirize ibibazo twumve igiciro yahaye ibintu byacu kugeza ubu ntaco tuzi
Sijambele abanyagihugu bahabwa ikiringo ntarengwa ku itariki ya 29 ukwezi kwa 12 umwaka uheze bari bahawe iminsi 3 itarenga ico gihe bituye se barundi ariko nta nyisho bahawe na bugingo nubu
hari haje umushikiranganje w'umutekano w'ubutungane n'ubidukikije ico gihe rero abene gihugu baradukoranya ku kibuga cegereye aho bari kubarubaka iyo ngoro hamare cyatangaje batubwiye uko ata munyagihugu ari kuriwe kubaza ikibazo baratse baratubwira yuko baduhaye iyo minsi itatu itarenga kugira ngo tube twibomoreye ubutazibomorera bazoza na taraktere ikibomorera aho rero bene gihugu turabona yuko zinyazwe turitura nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu muri atwara umubyeyi w'abarundi turaheza turamandikira ikete kugera iyi saha ntanyinshi twigeze turonswa
Iyo nyishu twagiye kuyibaza umuvugizi wa president Nkurunziza Jean-Claude Karegwa Ndenzako.
Inkuru dukura mu bushikiranganze bujejwa amazi n'amatongo no gutunganya ibisagara itumenyesha yuko umuzibukiro umaze gutangwa ari umuzibukiro ku mahegitare 40. Birashobora gushika ugasanga harabaye ingorane kuri umwe babiri mugabo ntivyumvikana ko hari abantu bashika 68 bo batatunganirijwe. Umukuru w'igihugu amaze kurongo rwandiko aca asaba ko haba amatohoza abantu bose borema. Leta n'umuvyeyi ntishobora gufata ingingo yo guta abene gihugu mwibarabara amatohoza ashobora kwerekana koko ko ari umuntu umwe canke babiri canke batatu bari mukuri amatohoza urazi ni ikintu cyo kwitondera bishobora kuba byarangiye imbere y'igihe cy'a 31 bibaye bitararangira leta izofata izindi ngingo kuburyo hataba wanjye wangura
ibikorwa byo kubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu byatanguye mu mwaka wa 2015 Icho kirimba kiko cubakwa ku ngabire y'igihugu cy'Ubushinwa bitekanijwe ko kizokuzura mu mwaka wa 2018 Eroje urika neza Bujumbura iri rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo iri rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba Nikambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda. Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal bimaze kubona imashini yo mu rwego rwo hejuru izwi nka CT scan mu magambo ahinye isuzuma mu buryo bwihuse kandi ikerekana icyo umuntu arwaye mu masegonda make. Mugenzi wacu asumuta kabo yuri Kigali mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye.
Iyi mashini yitwa CT scan mu magambo ahinye y'icyongereza ni imashini iri mu rwego rwo hejuru ifasha abaganga gusuzuma neza ibice byose by'umubiri mu kanya gato kandi ikerekana ikibazo aho giherereye. Muganga Emmanuel Rudakemwa impuguke mu byo gusuzuma ukoresheje ibyuma kabuhariwe mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal arasobanura ko iyi mashini ikora.
Ni imashini ifite ingufu, ni imashini izadufasha gushobora gusuzuma uburwayi bwinshi butandukanye ku gice cyose cy'umubiri. Iyi mashini yo yinjira mu mubiri. Umuntu nibaje afite ikibazo cy'umutwe ukareba ikibazo kiri mu maso ukareba ikibazo kiri mu matwi ukareba ikibazo kiri mu menyo ni mashini ishobora gusuzuma buri gice cyose cy'umubiri ikagisuzuma neza ikaguha ibintu byerekana neza aho burwayi niba urwayi buhari niba nta buhari ndetse niba bunahari aho buvuye bukagera ubushobozi iyi mashini ifite nibwo buzatuma abarwayi bajyaga n'ahandi bazaza kubera yuko nta handi ubushobozi buri.
Ibi bitaro bisanzwe biri ku rwego mpuzamahanga bikunze no kwivurizwamo n'abantu bamwe baturuka mu bihugu bikikije u Rwanda. Kuri ubu bakaba bavuga ko iyi mashini nshya izamuye urugero rwa serivisi bahabonaga. Abana babikira bavuye mu gihugu cy'u Burundi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bari baje kwivuriza ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal.
Twaturutse u Burundi twasanze ngaha ariho bavura cyane kugereranya n'ahandi. Kandi hari ibyuma biri très spécialisé par rapport y'ahandi.
Nahise mu ngaha kubera ariho nazo mwiza ariho bashoboye kumvura neza. Nta mbandanya ngira amagara meza.
Burundi byari byarananiranye.
Burundi ntabwo bari bafise ibyangombwa bikwiye nk'uko babifise no i Rwanda.
Muganga Rudakemwe impuguke mu gukoresha imashini kabuhariwe mu buvuzi asobanura ko izi mashini zizafasha abaganga mu kwihutisha akazi kabo.
Tuvuge iyo umuntu tumushyizemo muri iriya mashini ni ukuvuga ngo tuba dushaka igice runaka, ntabwo ducishamo umuntu ngo tumurebe kuva ku kirenge kugera ku mutwe. Ducishamo ari ukuvuga ngo muganga yasuzumye ibihaha asanga hari ikibazo amwohereje muri CT scan kugira ngo dushobore kubwira uyu muganga tuti iki kibazo afite mu bihaha giteye gutya. Icyo rero iyi mashini irusha izindi ni uko niba twatwaraga iminota itanu kugira ngo tubone ya mashusho y'ibihaha ubu dutwara amasegonda 5. Uyu munsi wa none nta muntu ushobora gutwara umurwayi muri salle d'opération atamukoreye ibizamini nk'ibi ngibi kubera yuko ugomba kugenda ufite precision y'icyo ugiye gukora. Ntabwo ugenda ngo utangire ujagate mu nda y'umuntu winjiye mu bwonko bw'umuntu. Ugomba kugenda uvuga uti uyu murwayi ngiye kuvura iki, ngomba kumuvura kandi je gasubira ku kazi.
Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal bisanzwe byivurizwamo n'abantu bafite indwara zikomeye ziba zananiranye mu bindi bitaro biri ku rwego rwo hasi. Guca mu cyuma cya CT scan ku muntu udafite ubwishingizi bisaba amafaranga 60,000 by'u Rwanda, ni ukuvuga agera ku madorari 80 ya Amerika. Abagana ibi bitaro bagasaba ko ibiciro byagabanuka kugira ngo ubuvuzi bugere kuri benshi.
Ibiciro ni byinshi cyane. Yaba boshoboye kuturonderera tukagira ama assurance ashobora kwasira bitagoranye abagwaye nka bose.
Ubu birabagora cyane,
biragoye gose.
Ubwo amafaranga y'u Rwanda arahenze, uva uzanye ari Burundi ukayazana i Rwanda usanga ari u Rwanda ari hejuru cyane. U Rwanda rworohereza rero Abarundi mu kuduha igiciro gito cy'amafaranga.
Ubu byabasabye amafaranga menshi
cyane.
Hashize ukwezi kurenga guverinoma y'u Rwanda ishyikirije ibitaro byitiriwe Umwami Faisal ikigo Ocean Healthcare cyo mu gihugu cya Angola kugira ngo abe ari cyo gitangira kubicunga mu buryo buhoraho. Leta y'u Rwanda yasabye abantu ho kwegurira ibi bitaro bikorera bigamije gutuma serivisi zitangwamo zirushaho kwiyongera no kunozwa bikaba ikitegererezo mu karere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni umwanya w'ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mwateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Impagarara zirakomeje kubera iteka rya Perezida Trump rikomanyiriza abaturage b'ibihugu birindwi byiganjemo abayisilamu aribyo Libya, Sudani, Somalia, Iraq, Siria, Yemen na Iran. Muri iki kiganiro mureke turebere hamwe amwe mu mateka yabaye ibyamamare. Turavuga make cyane birumvikana. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abaperezida bose bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku wa mbere na mbere George Washington bakoresha amateka mu mirimo yabo. Iteka rya Perezida ariko si itegeko rishya, ahubwo ni amabwiriza aho inzego zose akuriye, ni ukuvuga inzego nyubahirizategeko, kugira ngo zishyire mu bikorwa ingingo iyi n'iyi. Aya mabwiriza ariko ntagomba kuvuguruza itegeko nshinga n'andi mategeko ariho. Nyamara rero amwe muri aya mateka yahinduye igihugu ku buryo budasubirwaho. Irya mbere ryinjiye mu mateka ni iteka rya President Abraham Lincoln ryo mu 1863 ryahaye ubwigenge abacakara b'abirabura. Hari mu ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu. Ubucakara ni kimwe mu bibazo by'ingutu byateye iyi ntambara, hagati ya leta z'amajyepfo y'igihugu zashakaga kwigenga kugira ngo zigumishe ubucakara n'izo mu majyaruguru y'igihugu zashakaga ko ubucakara bucika no gukomeza ubumwe bw'igihugu cyose kugira ngo kidacikamo kabiri. Intambara yamaze imyaka itanu irangira leta za ruguru zitsinze, ariko iteka rya Perezida Lincoln ryonyine ntiryari rihagije. Byabaye ngombwa ko ashyiramo ingufu cyane, zabyaye ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga rivuga ko ubucakara butazongera kubaho ukundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose hagengwa n'amategeko yayo. Ijwi rya Amerika. Rimwe mu mateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impagarara cyane kandi ni iteka rya Perezida Franklin Roosevelt ryo mu 1942. Ryaje rikurikira igitero cy'Ubuyapani i Pearl Harbor, icyambu n'ikigo bya gisirikare bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hawaii, igitero cyabaye mu kwezi kwa 12 mu 1941. Iteka rya Perezida Roosevelt ryategetse ko Abanyamerika bakomoka mu Buyapani bose iyo bava bakagera bajyanwa mu nkambi bagacungirwamo. Iri teka ariko ryatumye n'abandi Banyamerika ibihumbi n'ibihumbi bakomoka mu Buyapani no mu Budage ndetse barimo n'Abayahudi nabo bakusanyirizwa mu nkambi. Iteka ryasheshwe mu 1944 rimaze imyaka ibiri. Benshi bari baratakaje akazi kabo, ingo zabo zari zarasenyutse. Byafashe imyaka irenga 40 kugira ngo mu 1988 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasabe imbabazi kandi ibahindishe zingana n'amadolari 20,000 buri muryango. Perezida Harry Truman wasimbuye Franklin Roosevelt nawe yaciye iteka ryinjiye mu mateka. Mu gihe ingabo z'igihugu zari zikeneye amaboko cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose, abasirikari b'abirabura bakomeje gukoreshwa indi mirimo idafite aho ihuriye n'imirwano, bene ya mirimo igayitse abazungu badashaka gukora, noneho abirabura bake cyane baba aribo bakoreshwa ku rugamba nyirizina. Nabo kandi babaga muri unite zabo zihariye bonyine gusa kandi zitegekwa n'abazungu. Perezida Truman yabikuyemo isomo maze mu 1948 asinya iteka rica ivanguramoko mu gisirikari. Nyamara rero Kenneth Royal wari minisitiri w'ingabo yagiye atseta ibirenge yanga kurikira mu bikorwa bituma yeguzwa mu 1949. Byafashe imyaka kugira ngo ivanguramoko ricike burundu mu gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Unite ya nyuma na nyuma yihariye y'abirabura bonyine gusa yasheshwe mu kwezi kwa cyenda mu 1954. Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerikana. Amateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impaka yarakomeje no kuri Perezida George W. Bush nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo mu 2001. Rimwe muri yo ni ryo mu 2002 ryemerera urwego rwa gisirikari NSA kuneka telefoni z'abenegihugu n'abandi bose batuye Amerika. Abarirwanya bavuga ko rinyuranyije n'itegeko nshinga. Naho Perezida Barack Obama mu mateka ye yateye impagarara, abahanga bavugamo cyane cyane iryo yashyizeho umukono ku munsi wa mbere akigera ku butegetsi ryo gufunga gereza ya Guantanamo mu gihe kitarenze umwaka. Byarananiranye, hashize imyaka ibiri Perezida Obama asinya irindi teka rikuraho irya mbere, ahubwo rivuga ko gereza ya Guantanamo ikomeza gufungirwamo abantu bakekwaho iterabwoba mu gihe kitagenwe. Guantanamo yanyuzemo abanyururu hafi 800, muri iki gihe iracyafungiyemo 55. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntaha bihumurije. Mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. washyize hamwe ibiganiro ni Fatuma Karala Animase, amakuru ngayagejweho na Rosine Munezero, kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusa. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza, ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.